kugurisha itongo ni wari we wese na cyane cyane umunyamahanga mu Burundi byahora biba mu idegembyo ntangere ariko muri kino gihe hazarafashwe ingingo ihagarika ubwo buguzi umushikiranganji Martin Niteretse arongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yafatiye ingingo mu nama z'akazi ageze iminsi akoresha mu gihugu hagati
abanyamahanga ariko baragura agashaka ku Burundi dusinya turasinyira ngo ejo ndasinye gereza igihe baze kuri igihugu cy'u Burundi muzosha mujyana abanyagihugu hehe bafite Burundi Burundi muzosha muba nuwozana amamiliyoni y'amadolari niwe wese akagurisha jyewe mukayanza ndagurisha iki uwo mukindo aragurije mu kirundo n'imakamba aragurisha iki twese turahejeje abajeje intwaro muri komisiyo ibyo bintu cyo gusubira kumva cyo cyatsinywe tuzakwirukana n'uwagisinye
bamwe mu Barundi baratahura iyo ngingo ya leta ibikijije ku mushikiranganji ajeje intwaro yo hagati ati iterambere rusange hamwe n'umutekano ariko bakavuga ko atatobuza k'umunyamahanga atizwe itongo ku butaka bw'u Burundi mu gihe aje kuhakorera umugambi w'iterambere nk'uko no bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abivuga
Jugu chacho kiasise ukuntu chagigwa kwa matongo kukiumba kio kwa nagarato hawa wangu inshi edo kugulisha ito kumunya mahanga sikiru chiza aliko kio ngeye vichi umbegambi iterambezi matege kwa aligenga kio tunga anywa neza alihizo ika kogwa neza ikaza viza nila inyungu habeni kihugu mumande zose aho maze kuona ngele bitungane njugwe Tanzania nijio ila maze kukira inhambu kwa nini imbele higi hugu chacho chuburundi mshireki igu kingila matongo n'ukunda amatungo y'igihugu cyabo bigaragara ko bamaze imyaka myinshi batekanye hama natwe biravugwa yuko duha umwidegemvyo usa n'uwurengeje mbere abanyamahanga rero ico gicigwa ku ndongozi zacu si ukubaha abanyamugabo hariho ibintu tw'amategeko twari kuba dufise ko twofatira abanyamahanga tukihagira aho tuyafata kandi tutabarenganije
kugurisha itongo ku munyamahanga birimo ibintu bibiri hariho kugurisha
hari n'abandi badatahura igituma abanyamahanga kwa ubwo burenganzira bwo kugura itongo ku butaka bw'u Burundi uno mukenyezi wo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura atanga umuco kubahabwa ubwo burenganzira n'abatobuhabwa
kugurisha itongo ku munyamahanga birimo ibintu bibiri hariho kugurisha n'umuntu azanye iterambere uwo o kuri jewe numva no mwakiriza yombi kuko ubwa mbere hoho araha akazi abo bene gihugu bari ngaho hantu n'igihe yimutse rya terambere yubaka aho mubaye ntigimuka rigumaho mwebwe mubandanya mwamura ku iryo terambere ry'umunyamahanga yashize aho hantu mubaye abo tutokwakira nabo babaje kugura agataka atani iterambere batuzanye abo onibaza ko hari ayandi mategeko yofatigwa bakaraba ntibace barekurana yose kubera n'umwene gihugu wo ngaho iwacu ako gataka aragakeneye
naho umushikiranganji Niteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu asaba Abarundi kudasubira kugurisha amatongo n'abanyamahanga abanonosoye iby'amategeko nabo nyene babona ko hari kwahonyangwa amategeko yari ahasanzwe umushingwamanza Fabien Sedatwa ari muri abo
umuntu afatiye ku itegeko rigenga amatongo ryo mu 2011 nta na hamwe iryo tegeko rivuga yuko umunyamahanga adashobora kuronka itongo mu Burundi uraba iby' amategeko gushika ubu umunyamahanga arashobora kwigurira agatongo na leta irashobora kumuha ahantu ashira urudandazwa rwiwe iyo babonye urwo rudandazwa hari akarusho rushobora kugirira igihugu
kugira iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo kubuza abanyamahanga gusubira kugura amatongo ku butaka bw'ico gihugu umushingwamanza Sedatwa asaba ko hojaho itegeko ribitomora neza
ubwo barashobora kuhiza bagatarira bakavuga batirika bagaca bashyiraho itegeko ryerekana neza ingene umunyamahanga ashobora kuronka itongo mu Burundi barashobora kubitandukanya ko Burundi tubategerezwa kunezerwa cyane bariko baraza kuko catuvuga tuti bwa Burundi bamwe bari bavuga ngo Burundi si niyabagendwa ariko barabuhurumbira
ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bukamenyesha ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kubuza Abarundi bariko bagurisha amatongo canke amazu ku banyamahanga imbere y'uko bigira mu zaburaya ubwo bushikiranganji bukavuga ko abakongomani aribo bariko bagura ku bwinshi amazu n'amatongo ku butaka bw'u Burundi bamwe mu bakongomani bafise amatungo nk'amazu canke amaparasera baherutse kugura mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura ntibashima kugira ico babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bagasaba ariko ko batohohoterwa kuko niwabo muri Kongo hari Abarundi bafise amatungo atari make harimo n'amatongo n'amazu.